hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamianira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Mwiribeneza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mu makuru yo kuri isaha. Igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko cyataye muri yompi akarwi k'abantu bakorera ku mbuga zitandukanye zitangarizwa ko amakuru mu kwambika iceyi inzego z'igihugu.
Bashobora kuba bariko baraborotswa igufa, ugasanga bariko barapfuruguta ibintu, ugasanga niremenanya. Ejo batanguye kuvuga ko Kenny Claude n'uwo muhiza bakorana mbere n'abandi bantu bose bashobora kuba bafise icyo bavuga mu bitariko bigenda neza.
Uyu ni Bonfils Niyongere, umumenyesha makuru w'umurundi, akaba umuhinga ku bibazo by'inzego z'umutekano. Murundi abanyagirwa muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bama batewe n'imyuzure uko imvura itasuye, ntibumva icyumviro cya leta cyo kubimurira ahandi. Leta ya Afrika y'Epfo yatangaje ko ishobora kugira uruhara rukomeye mu biganiro ivyo ari byo byose byo muri kazoza hagati ya Israeli n'umurwi Hamas. Abashikiranganji ku mpande zose z'umuryango w'ubumwe buraya bavuze ko leta z'ibihugu bigize umuryango zitegerezwa guhindura uburyo bwo gusuzuma abinjira n'abasohoka hamwe n'abashaka ubuhungiro, kandi zikirukana vuba cyane abo zisanze bateza umutekano muke. Aya makuru hamwe n'andi twateguriye ni mukanya ntagire aho muja. Aya makuru tutangwe kuvugwa hirya no hino ku isi. Israeli kuri uyu wa mbere yakoze ibindi bitero by'indege mu ntara ya Gaza, mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yari yagendeye icyo gihugu ajanye ubutumwa bwo kugishigikira inyuma y'urugendo Perezida Joe Biden wa Amerika yagize muri Israeli. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi.
Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ati: "Mwarazahajwe mu buryo butavugwa n'ibikorwa by'agahomamunwa by'iterabwoba, kandi ndashaka ko mumenya ko Ubwongereza nanjye ubwanjye turi kumwe namwe." Nyuma y'uruzinduko rw'igihe gito i Tel Aviv kuri wa gatatu, Biden yavuze ko yagiranye ibiganiro bibwizanya ukuri n'abayobozi ba Israeli. "Navuganye n'abanyayisraeli ntaca ku ruhande," niko Biden yabwiye abanyamakuru bari kumwe mu ndege itwara perezida Air Force One. Biden yavuze ko mu gihe Israeli yagiriwe nabi, igihugu gifite amahirwe yo gukura mu mubabaro inzirakarengane z'abasivili bari muri Gaza badafite aho berekeza. Yongeyeho ko ari byo igihugu gikwiye gukora. Perezida Biden yavuze ko Misiri yemeye gufungura umupaka wayo wa Rafa ukora kuri Gaza kugira ngo kwikubitiro amakamyo 20 y'imfashanyo abashe kwakirwa n'amatsinda ya ONU. Yaburiye ko igihe Hamas yabuza ayo makamyo gutambuka cyangwa igatwara imfashanyo yabigeze ku ndunduro. Amakamyo atwaye ibyangombwa by'ubutabazi ategereje ko umupaka wa Rafa ufungurwa ku ruhande rwa Misiri, bityo akinjira muri Gaza. Yazitiriwe aho n'ubushyamirane bukomeje hagati ya Israeli na Hamas mu Misiri guhera tariki ya 17 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2023.
Urakoze Eugenie. Imodoka za mbere zirimo inteko z'u Faransa ziko ziva mu gihugu cya Niger inyuma itembagazwa rya Perezida Mohamed Bazoum zashitse mu gihugu kibanyi cya Chad. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Izo modoka za burende bakoresheje zashitse zimaze iminsi 9 mu ibarabara, zaherekejwe n'inteko z'igihugu cya Niger mu rugendo rurenga ibirometero 1,600. Pierre Godelier, umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igisirikare cy'u Bufaransa, yabibwiye itangazamakuru ryo mu Bufaransa AFP. Yavuze ko izo nteko zizotahukanwa n'indege mu Bufaransa zivuye Injamena. Mu ndwi irangiye, Bufaransa bwaratanguye gukura inteko zabwo muri Niger hari nyuma y'uko Perezida wa Niger Mohamed Bazoum akuwe ku butegetsi muri coup d'etat y'igisirikare yabaye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Bazoum yari acuditse n'Ubufaransa. Itembagazwa ryiwe ryatumye imigambi y'Ubufaransa mu karere ka Sahel iyanzara. Abasirikare b'Ubufaransa bagera ku 1,400 bakorera ku mugwa mukuru wa Niger Niamey no mu burengero bw'icyo gihugu. Bari muri Niger mu gikorwa cyo kugwanya abagwanyi ba leta ya Kiislam n'umugwi Al-Qaida. Umugwa mukuru wa Chad N'Djamena ni kibanza kirimo icyicaro cy'igisirikare cy'Ubufaransa gikorera mu karere kose ka Sahel. Intego z'Ubufaransa zigera ku 1,000 zisanzwe zikorera kuri uwo mugwa mukuru.
Kuri ko mu gabane uraya naho abashikiranganje ku mpande zose z'umuryango umwe buraya bavuze ko leta z'ibihugu bigize uyu muryango zitegerezwa guhindura uburyo bwo gusuzuma abinjira n'abasohoka n'abashaka ubuhungiro kandi zikirukana vuba cyane abo zisanze bateza umutekano mu nke muke ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeanne Mukankusi.
Ba ministri b'ubutegetsi bw'igihugu nabo butabera bateraniye i Bruxelles mu Bubiligi baganira ku ntambwe zaterwa nyuma y'ibitero byahitanye abantu mu Bubiligi no mu Faransa. Bagaragaje kandi impungenge z'umutekano ziturutse ku bushyamirane hagati ya Israel na Hamas. Komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ylva Johansson yabwiye Reuters n'ibindi bigo ntaramakuru ati ni ngombwa ko abantu bashobora guteza ibibazo by'umutekano ku baturage bacu bahita basubizwa inyuma, harimo no kureba ahashobora kuba hari icyuho mu mategeko. Reuters ivuga ko ingamba z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku bijyanye n'abimukira byitezwe ko zizaba zamaze gushyirwaho muri uyu mwaka ko bizatuma ibintu birushaho kugenda neza, harimo koroshya itahukanwa ry'abanyamahanga bafite dosiye zirimo ibyaha. Kuwa mbere umugabo w'umunyatuniziya w'imyaka 45 wishe abafana b'umupira w'amaguru w'abanyaswede i Bruxelles yari mu Bubiligi mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kwimwa ubuhungiro. Bavuga ko igitero cy'i Bruxelles cyagaragaje ko Uburayi bukomeje kunanirwa mu mikorere y'ibijyanye n'abimukira n'abasaba ubuhungiro, harimo icyuho mu by'umutekano no mu bijyanye no gusubiza abantu mu bihugu byabo.
Urakoze Jeanne, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko Uburusiya bwakoze ibitero bitari bike bukoresheje utudege twa drone na misile mu ntara zine mu ijoro ryashiriye uno munsi ku wa kane. Yamara abatetsi ba Ukraine batangaje ko nyinshi muri izo drone n'izo misile zasambuwe n'ibikoho birasa indege na misile by'icyo gihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Yongabo.
Uburusiya bwarashe drone na misile 17 mu bibanza birimwo inyubako abasivile hamwe n'ibibanza vya gisirikare mu ntara ya Donetsk, Dnipropetrovsk na Zaporizhia. Gisirikare cya Ukraine cyatangaje ko drone zitatu na misile irasakure byasambuwe n'inteko za Ukraine. Nta makuru yo bahasize ubuzima canke bakomeretse yatangajwe. Ku munsi wa gatatu abategetsi bo mu bumanuko bwa Ukraine batangaje ko misile y'Uburusiya yasambuye ikibanza kibamwe abasivile. Abantu batari munsi ya babiri barahasize ubuzima. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri Ukraine bwatangaje ko misile yasambuye imangazini y'ibifungurwa mu ntara ya Mykolaiv. Uramatari w'iyo ntara Vitali Kim yatangaje ko ico gitero cakozwe mu mihana yahitwa Stepov. Cononye inyubakwa zibamwe abasivile n'ikibanza gikoregwamwo imirimo ijanye n'uburimyi. Iyindi misile y'Uburusiya yarasambuye inyubakwa ibamwe abasivile mu ntara ya Zaporizhia mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatatu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu yatangaje ko icyo gitero cyahitanye abantu batanu gikomeretsa abandi nk'abo. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati muri Ukraine Ihor Klimenko yatangaje ko ikindi gitero cy'Uburusiya cyahitanye umupfasoni gikomeretsa abandi bantu bane mu ntara ya Dnipropetrovsk.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Jeanne Mukankusi na Fidele Niyongabo bayadushikirije. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri west@akabarungu radio yacu vewa@akabarungu.com. Mu kanya rero turakubitira mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Makuru cyatangwe mu Burundi aho abanyagihugu muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara Bujumbura bama batewe n'imyuzure uko imvura itasuye ntibumva icyimviro cya leta cyo kubimurira handi. Babandanya gusaba ko bubakirwa uruhome rwo bakingira imyuzure ituruka ku ruzi rusizi mu gihe cy'imvura. Inkuru y'Ijwi y'Amerika ifatanije n'abakunzi baryo mu Burundi mwishikirizwa na Thierry Ndayishimiye.
Ikigo c'igihugu kijeje gukurikiranira hafi indagurika ry'ibihe Ejebu catangarije mu kwezi kw'icenda kw'imvura izoba nyinshi ku butaka nka bwose bw'u Burundi muri uno mutasuro no mu Gatumba hadasigaye inyuma. Kuva ico gihe abanyagihugu bo muri ako karere kamakatewe n'imyuzurira barara ntibuca. Ibyo bikunyugwa n'uko leta izo yarahebye icyumviro yari yaratangaje co kububakira uruhome rubakingira imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi buri gihe imvura itasuye. General de Brigade de Police Anicet Nibaruta arongoye ikigo cy'igihugu kijeje guhangana n'ibiza n'isibe yashikirije nyuma y'iryo tangazo rya Ejebu kugo ruhome rutacubatswe.
Iyo dige n'ivyo yarasabwe n'abene gihugu ba mu Gatumba, tukaba twarimviriye kuyubaka ku mugambi dufitaniye na PNUD ku buryo bungana n'amadolari 350,000 z'abanyamerika. Uwo mugambi rero ukubaka dige twasanze hari naho atari mu muti urama kuko wokubatswe ku gice kingana ibirometero 2 gusa, hanyuma rero kugira ngo hakingigwe igice cyose cya Gatumba zabaye ngombwa ngira ngo ko uwo mugambi usubigwamo.
Abanyagatumba bama batewe n'imyuzurira, bamwe baba mu mazi n'ubu yasubiriye kudengera, n'abari mu bibanza begeranirijwe mu bya Marambya, Sobere na Kinyinya bavuga ko basa n'abakubiswe n'inkuba bumvise iryo jambo, bamirira kure icyumviro cyo kwimurirwa handi.
Twebwe twavuye mu Kinyinya cya Kajaga, leta niyo yatuzanye idushira ngaha aha bahita mu Ruzerefu kera ryari ishyamba ry'impongo, turubaka kugera n'uno munsi niho tuba. None bobo bazoza babona abantu bagiye bahasirimuye bakama bahabakura,
abandi bafise ekipe de peshe sanguziro biramukiye gacatanga babimuriye nkiyo ariya mu misozi bazo batwimuriyeyo hari kiyaga kizoba kiriyo nacho ne bazohava bafate bagiterura bakijane ibikunda.
Imvukira za Gatumba zitumva kwimurirwa handi zibandanya gusaba ku ruhome leta yemeye gubakwa kugira bikunde bakingiga imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi. Ishirahamwe ry'imvukira za Gatumba zisaniza hagurukira ico gikogwa, zivuga ko zibicishije mu bikogwa rusangi zotanga intererano leta ikazana uburyo ifise ubwo ruhome rwitwa dige rukubakwa. Ngoye Thierry numwe mu bahuri kiye mwishamwe ry'imvukira za Gatumba.
Tumaze kuja hamwe twarabonye yuko gukingira rujya ruzi birashoboka, kuko ugiye uraraba uhereye ku kiraro ukagenda urubandanya urukurikira haraboneka aho umuntu yogerageza kurugomerera. Turonse ni imashini zishobora kugwimba kugira ngo ujya musenyi wabaye mwinshi utuma amazi asesera mu gisagara, izo mashini zibonetse tukongera tugakora no kuri iyo nkengera yaho tukahashira ivu kugira ngo tugire ikintu kimeze nk'idigiti gitangira amazi ntisuke mu bene gihugu. Turibaza yuko uyo muti wotanga inyishu ku bene gihugu.
Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari nawe afise ico kibazo mu minwe, yamirira kure ico cyumviro c'imvukira za Gatumba. Mu kiganiro cyo ashikiranganje ba leta y'u Burundi cyo kwigerekerezo rya gatandatu kuno kwezi kwa cumi, Gervendira ko buca yakuriye inkoni kugishitsi abanyagatumba.
Ibyo bigeza gufatwa mu Gatumba nuko abari ahantu hose amazi ashobora gushika bose bakungwayo bakaja amazi adashobora gushika. Ndazi ko bizakugora kumva mugabo niyo nyishu irama kandi izoshika bitatevye. Nibaza ko abanyagatumba bakwiye kubyumva na bijya byose biri kwashyira hamwe amashyira hamwe ngo ariko batunze amafaranga kugira ngo bikingire zijya zose sinishuzirama.
Ibibanza bitegekanijwe kw'abanyagatumba barahategwa n'imyuzurira abazimurirwamwo bikaba bimaze gutororokanywa. Muri komine Mubimbi hari kibanza kingana na hektari 10, muri komine Kabezi hari kibanza kingana na hektari 5, turi mu ntara ya Bujumbura. Mu ntara ya Rumonge naho hakaba hari kibanza kingana na hektari 5 nyene, kuko ubushikiranganje bwa mbere bwa leta y'u Burundi bubimenyesha.
Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu.
Dukubitire muri Nigeria, havugwa inkuru yuko leta yafashije abasore n'inkumi barenga 180,000 gushinga ingo, abo nabo mu miryango ikenye batari bafite uburyo bwo kuronka inkwano no gukora ubugeni mu buraruko bw'icyo gihugu. Inkuru dushikirizwa na Pierre Claver Nyonkuru.
Yusuf Abdullahi umwe muri iyo miryango mishasha yashinze ingo ku mfashanyo za leta, asaba Imana ko urugo rwiwe rworama kuko nubundi atamikoro na bagenzi we bari bafise yo gutunga imiryango. Ubwo bugeni bwari bumaze igihe kinini butegurwa bwongera busiba bwabaye kunduheze muri leta ya Kano. Imiryango irenga 180,000 yashinzwe nka yose y'abayisilamu irashimira leta. Bo co kimwe n'abari babaherekeje bari bashajije kandi babukereye ku munsi wa gatanu uheze. Icyo gikogwa kirashimwa kandi n'abantu barenga 1,000 bari baje kubashigikira. Basigura ko abenshi mu basore n'inkumi badashobora kuronka uburyo bwo gushinga urwabo kubera ubukene buhari. Ibiharuro byerekana ko muri icyo gihugu cya Nigeria umuntu umwe atunzwe n'amafaranga ari munsi y'amadolari 2 ku munsi. utwara igipolisi muri yo leta ya Kano yasiguye ko ubwo bukene butuma umuhungu ataronka amafaranga y'inkwano ayo kugura ivyambagwa vyiwe n'ivy'umugeni no gutegura urubanza. Eka ndetse n'umukobwa hamwe n'umuryango wiwe ntibaronka uburyo bwo kugura ibikenewe byose umwigeme ajana kurongogwa. Leta yahaye imiryango irenga 1,800 amafaranga y'inkwano itegura urubanza kuri bose, ndetse ibagurira ivyankenegwa vyo mu nzu hamwe n'ibifungurwa vy'iminsi ya mbere bakiri abageni. Leta ya Nigeria yahaye kandi umugeni umwumwe amadolari agera kuri 25,000 nk'umutahe wo gutangura kwibeshaho kuri iyo miryango mishasha. Naho muri iyo leta iri mu buraruko bwa Nigeria, gutunga umuryango ari inshingano z'umugabo. Abategetsi n'abatware bo muri ako gace basigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abakobwa bakiri bato gukura amaboko mu mpuzu bakagwanya ubukene. Ubwo bugeni bwo kumugaragaro abagore bavuga ko bubakingira kwahukana n'abagabo babo, kuko abagabo batinya amaso y'abababonye hamwe na leta yabafashije gushinga urugo. Ni mu gihe hari n'abagore bari barahukanye bahawe uburenganzira bwo kurongorwa n'abandi bagabo muri ubwo bugeni bwabereye hamwe. Ibi ndetse birashimangirwa n'abategetsi muri iyo leta ya Kano, bemeza ko abo bashinze izabo basinyaniye amasezerano abategeka kutazokwahukana n'abo bubakanye ubujejwe igipolisi mu idini ryabo rya Islam atabahaye uburenganzira. Ubu nawe azotegerezwa kubanza kubumvikanisha no gutorera inyishu amatati yo kwaduka muri izo ngo nshasha. Ubwo bugeni bwatwaye leta ya Kano yo mu buraruko bwa Nigeria uburyo bungana n'imiliyoni 900 y'amanayira, amafaranga akoreshwa muri Nigeria no kuvuga ayarenga gato miliyoni 1,100,000 by'amafaranga y'abanyaburaya. Cyclavine Nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Subire dukubitire mu Burundi aho igipolisi catangaje ko cataye muri yompi akarwi k'abantu bakorera ku mbuga nkoranyambaga mu kwambikira inzego z'igihugu no guteka umutwe nk'uko igipolisi kibimenyesha. Abari ku isonga ry'ako karwi ni abagabo babiri, Medaha Muhiza na Kenny Claude Nwimana, basanzwe bazwi cane cane ku rubuga rwa X rwahora rwitwa Twitter. Eloge Ulikaneza niwe adufitiye inkuru.
Bwo mu kwari babiri n'abanywanyi b'umugambwe uri kugutegetsa Sandra DFDD mu byo bagirizwa harimo kuba barakwiragije ko umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare afungiwe kukirimba kwa president. Medaha Muhiza aheruka gutumwa ko bakuwe mu mabanga aho yari ajejwe gutunganya imirimo mu biro bya ambasade y'u Burundi Kinshasa muri Congo, nk'uko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bwavyanditse ku rubuga rwa X. Yari yanigeze kuba umuhanuzi mu biro vya nyakwigendera president Pierre Nkurunziza. Kenny Claude Nduwimana yakorera imwe mu mateleviziyo yo mu gihugu hagati, bakaba bafashwe mundu bizibiri ziheze nk'uko igipolisi kivyemeza. Bompi bahagarikiwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ijwi rya Amerika ryamenye ko uwa mbere yahagaritswe ari kumwe n'undi muntu bafise akabira k'abakongomani. Imodokari barimo ikaba yafatiwemo inkoho y'ubwoko bwa pistole bari kwibarabara rya Gatumba gerekeza Ibuvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ikanugwanugwa ko bari bawe kwiba. Uwa kabiri Kenny Claude Nduwimana yafatiwe mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere hasanzwe aba. Yahagaritswe muyiwe habanje kubisa kwa ryakozwe n'igipolisi, yamara nta kintu giteye amakenga cahatowe nk'uko amakuru yo mu muryango n'abanyi yabitwiganiye. Kuri iyo tariki ya gatatu ukwezi, nk'uko amakuru ava mu Buterere yabitubwiye, umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yari yamye mu nama n'abanyagihugu n'abajeje intwaro muri iyo zone y'uburaruko bwa Bujumbura. Bamwe mu bashikirije amajambo bagirije Kenny Claude Nduwimana ko yivanga mu rw'abyinzego zibanze agashaka no gusubirira ubutungane. Bari bafatiye ku bibazo by'amatongo byayimaze igihe bivugwa muri ako gace. Amasoko yacu mu gipolisi yabwijwe rya Amerika ko bompi bafungiwe mu gashoko k'igendereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Igipolisi cy'u Burundi cyemeje ko aricyo cyafashe abagabo babiri bagirizwa ibyaha bikomeye birimo ugucafuza inzego z'igihugu biciye ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yemeza ko abagabo babiri bari ku isonga ry'akarwi k'abantu bihaye umugambi wo gutyoza inzego. Natavyemezo yerekanye Pierre Nkurikiye atanga akarorero k'ubutumwa bwanditswe ku rubuga rwa X mu mpera z'ukwezi guheze, igihe Perezida Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi rurerure rw'indwi hafi zitatu rwamushikanye mu bihugu vya Cuba, Bubiligi, ku cicaro ca New York hamwe no mu bindi bihugu vya Afrika. Mu gihe hariko hakwiragizwa amakuru avuga ko hariko hategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi mu gihugu, ubwo butumwa ijwi rya Amerika ryabonye bwavuga ko General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare cy'u Burundi yafungiwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Pierre yavugira bwo bushikiranganje asigura ko Medar Muhiza ari we yabwanditse yikitse inyuma y'amazina mahimbano
Medar Muhiza yanditse inkuru avuga yuko ngo urongoye igisirikare cy'u Burundi bafunzwe cy'amaso ngo bakafungwa ngo muri ngo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Mudi neza ko kirimba cy'umukuru w'igihugu atamuntu afungiwe kandi muzi ko uwo mubaba avuga ari ku mabanga yiwe ya minsi yose ibyo bikandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta mukamwumva ko izo nkuru ziba ari izo guteranya inzego basize intumbero yuko abantu bacanamo abantu bahungabane bavuge ngo biracika
ariko kugera ubu igipolisi ntikiravuga aho gifungiye abagabo basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe Sende Devdede uri ku butegetsi mu myaka yeze baboneka ku mbuga nkoranyambaga bacokorana canke bifatira mu gahanga batavuganwe n'ubutegetsi bagereranya n'ibihemu umenyesha makuru w'Umurundi Bonfise Niyongera abona ko kubona igipolisi kitabereka amenyesha makuru nk'uko kibikora ku bandi bantu bagizwa bene ibi byaha ari ikimenyetso ko bashobora kwegekwa ko ibyaha batazi
bacora ko ariko baraborozwa igufa mu ntumbero yo gufuruguta bijya bintu ujya muvugize ubushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Petero Nkurikiye akunda gukora yerekana abantu ugasanga bariko barafuruguta ibintu ugasanga niremenntanya ejo batanguye kuvuga ko Kenny Claude n'uwo Muhiza bakorana mbere n'abandi bantu bose bashobora kuba bafise ico bavuga mu bitariko bigenda neza mu gihugu baba abanyepolitike cyangwa mashira hamwe yigenga cyangwa imbere no mu bamenyesha makuru
Petero Nkurikiye yavuga ubushikanganje bw'umutekano baragabisha abantu bose bakorana na Medar Muhiza cyo kimwe na Kenny Claude Nduwimana ko bashobora gufatwa bagafungwa
abo bose bazi ko bariko bakorana n'umugambi mubi n'aba bantu bavuga ngo babwira bashyira habona ibintu kumbe no kwambika no kuremeka intebe ishushe abantu cyangwa inzego cyangwa abakiranye inzego bamenye neza yuko amatohoza abandanya uhereye kuri aba babiri Medar Muhiza na Kenny Claude Nduwimana
umunyamakuru Niyongere yakoreye ku bibazo by'u Burundi ku myaka irenga 10 akaba azwi nk'umuhinga mu byerekeye ibibazo by'inzego z'umutekano yibaza ko icyabagabo bafungiwe atari cyo bariko bakurikiranwa ko
ivyo bafungiye uno munsi cyangwa ivyo ariko baragerezwa si ivyo bategezwa kwagerezwa Medar Muhiza cyangwa Claude Nduwimana n'abantu bazwi cyane ko bakoranye mu gambwe Sende DFDD bawukoreye bafite ingendo mbere yo gutyoza abandi kubushaka no bagira n'ingendo y'amacakubiri
naye igipolisi cyemeza ko kiriko gikora dosiye kizoshikiriza ubutungane ntikivuga umunsi kanuni bazorengutswa mu Burundi munyororo bari mu minwe y'igendereza ashobora kuhaba ikiringo urwo rwego rwifuje kumugumya rukora amatohoza mu gihe abafungirwa mu gipolisi n'ubushobo bw'intwaro batabwirizwa kurenza iminsi 14 batarashirwa imbere y'umucamanza eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
uko yonangari ukije je komso gatano turafite ikiganiro muri sanga ariko turi kumwe rero muri iki gihe na Jeanine Mukankusi ariko aragitegura Jeanine muraho murakomeye
bahoneza Fredy
yego umwe jambo make udutegura iki mu kiganiro muri sanga je komso gatano
Fredy urabizi ko hamagara amazima ari ikintu kingenzi kandi ko indwara ya malaria ari imwe mu ndwara zitahaza abantu cyane cyane mu bihugu byacu inkuru nziza ariko ni uko muri uku kwezi kwa cumi OMS ishami rya ONU ryita ku buzima yemeje urukingo rwa kabiri rw'indwara ya malaria nyuma rwamaze kwemezwa rwakoreshwaga ku bana bari munsi y'imyaka itanu nk'uko rero byagiye byumvikana mu biganiro bitandukanye twagiye dukora ku ndwara ya malaria hagarukwaga cyane ku kibazo cy'urukingo rw'indwara nabwira abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko tubararitse ejo mu kiganiro muri Isanga nk'uko wabivuze tuzaba turi kumwe n'umuganga w'inzobere muzabe hafi nk'uko bisanzwe muganire ikaze rero mwese ejo saa 10 kugeza saa 11 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi kuri radiyo yanyu turabararitse ubwo kandi abarahandi namwe ntimuhejwe icyo mukeneye telefone twabahamagaraho cyangwa se radiyo mukadukurikira indwara ya malaria ntigira imipaka ntimuzacikwe muzagare n'iyo saha muze kungurana inama n'ibitekerezo tuvuge kuri iyo ndwara ya malaria cyane cyane kubirebana noho twashyira ingufu mu bijyanye no kuyikumira no kuyirwanya n'ibyo Fredy
urakoze cyane rwose Jeanine mukanya turaza gusozera ibiganiro byacu ariko tafite inkuru ikomeye ivuga ko leta ya Afrika y'Epfo yatangaje ko ishobora kugira uruhara rukomeye mu biganiro ivyaje vyose vyo muri kazoza hagati ya Israeli n'umurwi Hamas mu gambo riko butegetsi muri Afrika y'Epfo ense ufitaniye imigendane ikomeye cyane n'umurwi Hamas ni inkuru tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo
Inyuma gatoyi yuko Nelson Mandela abaye perezida wa mbere yatowe mu matora yisunze demokrasi muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'1994 yaratangaje ko ubwigenge bw'igihugu ciwe budakwiye mu gihe cyose atabwigenge buhari ku Banyapalestina. Kuva ico gihe leta ya Afrika y'Epfo yaravugiye irongera irashigikira ukwishyira no kwizana kw'Abanyapalestina. Yaratangaje ko Israel ari igihugu kigendera ku ntwaro karyanisha imiryango kubera ico gihugu ikandamiza Abanyapalestina bifatiye ku rukoba rwabo. Muri kahise umugambwe ANC waratangaje ko abagwanyi b'umugwi Hamas ari abagwanyi bagwanira ubwigenge bw'Abanyapalestina. Yamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amaleta y'ibindi bihugu bitari bike bivuga ko Hamas ari umugwi w'iterabwoba. Mu nama y'umugambwe ANC muri iyi ndwi, perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaranebaguye impande zose zitana mu mitwe. Ramaphosa yagize ati:
ANC NEC has condemned in the strongest terms the brutal killings of civilians.
Ishyaka rya ANC ryamaganye ryivuye inyuma ubwicanyi bwakorewe abasivili bukozwe na Hamas. ANC kandi ihangayikishijwe bikomeye n'itsembabwoko n'ibindi bikorwa bigayitse leta ya Isirayeli birimo kwibasira Abanyapalestina, bibabuza uburyo bwose bwo kubaho.
Bamwe mu banebagura amajambo nk'ayo leta ya Afrika y'Epfo ikoresha bavuga ko atuma icyo gihugu kitokwizigirwa ku vyerekeye twigoro two guhagarika intambara hagati ya Israel na Hamas. Uwitwa John Stremlow n'umuhinga mu bibazo vy'imibano mpuzamakungu muri kaminuza ya Wits i Johannesburg yarabaye kandi umwe mu bategetsi baserukiye Amerika. Yarakoze ku bibazo vyerekeye Israel n'Abanyapalestina mu mareta atandukanye ya Amerika muri kahise. John Stremlow avuga ati:
And they always referred the Palestinian people. Never is especially is Hamas mentioned.
Buri gihe bavuga abaturage ba Palestina, nta na rimwe Hamas yigeze ivugwa. Kwigaragaza nuko Abanyapalestina n'ibyifuzo byabo byo kugira igihugu cyabo kirangwa n'umutekano, abakirimo bose bakakiyumvamo, harimo Abayisilamu, Abayahudi n'Abakristo. Ibihugu byo mu karere bisa n'ibishaka igisubizo giciye mu mahoro bishingiye ku mahame y'ibihugu byombi, Israeli na Palestina. Ntekereza ko Afurika y'Epfo iri mu mwanya wayo mwiza wo guhagararira inyungu z'abaturage bo muri Palestina.
Interests of the Palestinian people.
Umuhinga Stremlow avuga ko President Ramaphosa ari umuntu afite ubuhinga bukomeye mu byerekeye ibiganiro. Yatangaje ko Ramaphosa yafashije mu gikorwa cyo gukuraho intwaro karyanisha imiryango ya apartheid muri Afrika y'Epfo. Stremlow yavuze kandi ko Ramaphosa yagize uruhara mu guhagarika intambara yamaze imyaka itari mike muri Ireland hari mu mwaka w'1998.
Mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri isaha, ariko reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Twabwiye ko Israeli kuri uyu wa kane yakoze ibindi bitero vy'indege mu ntara ya Gaza, mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yari yagendeye ico gihugu ajanye ubutumwa bwo kugishigikira. Ni mu gihe kandi hari nyuma y'urugendo rwa President Biden muri ico gihugu. Twabwiye kandi ko abashikiranganji ku mpande zose z'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya bavuze ko leta z'ibihugu bigize uwo muryango zitegerezwa guhindura uburyo bwo gusuzuma abinjira n'abasohoka n'abashaka ubuhungiro, kandi zikirukana vuba abo zisanze bateza umutekano muke. Twabwiye ko mu Burundi abanyagihugu muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bama batewe n'imyuzure uko imvura itasuye, batumva icyumviro cya leta cyo kubimurira ahandi. Twabwiye kandi ko leta ya Afurika y'Epfo yatangaje ko ishobora kugira uruhara rukomeye cyane rwose mu biganiro ibyo ari byo byose byo muri kazoza hagati ya Israeli n'umurwi Hamas. Umugambwe uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ANC ufitaniye imigendanire ikomeye cyane n'umurwi Hamas. Twongeye kandi turabwira ko igipolisi mu Burundi cyatangaje ko cyahagaritse abantu bakorera ku mbuga ngurukanabumenyi bacafuza canke bonona izina ry'igihugu. Nshuti mwese mwaduteze amatwi, turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye mugahitamo iradiyo yacu Ijwi ry'Amerika. Turashimiye Engineer Justin yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Turashimiye abagenzi bacu bose bagize uruhara muri aya makuru. Turabifurije amahoro n'ijoro ryiza mwese.